iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije ibibazo si bike ku barongoye imigambwe muri ino minsi yimirije amatora. Muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu ari mu babagije icyo kibazo.
Iyi referendum burya ni itora mbwa ni itora mu migambwe tutari tuzi neza aho rizobera. Imigambwe yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko minisitiri w'intebe icyo kibazo tukibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kuja kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze niyasubira kudutuma ko atoyidushikirize naho iminsi ari mike.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye arongoye umushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu natanga inyishu itomoye kuri ico kibazo afatiye ku kuntu itegeko rigenga ivyifashanyo za leta ku migambwe rivuga.
Nivyo itegeko rigenga ivyo gufasha imigambwe rirabivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganyo ryayo canke muri kampanye. Mu Gifaransa bavuga peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Iteko rivuga uko muri somye muca mwumva ibishoboka n'ibidashoboka uretse yuko ibinda bisanye muri constitution ya article 84 legislateur yakoresheje peu yanga kuvuga ati doit kubera yarazi neza ko bishobora kudakunda naha rero sinshaka kukirandira ko kuko murashobora kugisoma namwe mukaraba le compte ni de la disposition hanyuma tukazoheza natwe tukagenda muri iyo esprit nyene tukabaza ikirangantu biga cya leta.
Abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa shingiro bazuba bitwaje. Kuri icyo kibazo Prosper Ntagwamiye ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni yari yitabye iyo nama yatanze inyishu ashikiriza ko bazuba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo.
Kamwe k'imyambaro murare kuri kwambara voze nsinye article 25 ya code electoral iri clair lasi nimuzotinye kwambara umwambaro ubagenga muri kampanye bavuga ati umugambwe kana kushigikiye iki cyangwa kiriya birareku muri iyo minsi 14.
Uruhara rw'abarongoye amashengero mu myamamazo nako nyine rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe. Felicien du Burundi n'umusende DDD anarongoye ihuriro ry'imigambwe.
Ikibazo ngomba kubaza ni kijanye n'ama eglise j'anticipe nawe hataragera mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira abakristo gutora ego cyane oya cyane bizobera ande ho des eglises.
Komiseri ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri seni atanga inyishu itomoye kuri ico kibazo.
Ikindi naco ngira ni iki cy'ama eglise eglise muve nka muvyumvise nibisure ku budi kubatera agapfungu. Eglise ni apolitique ni apolitique nta consigne de vote irekuriwe kuvuga ari shengero mugabo mushikiranganze araza kubinonosora je sino gitaba ko eglise ni ya politique naco ibirekuriwe
kwiyamamariza ibwirizwa shengiro bitegekanijwe gutangura ku igenekerezo rya mbere birangire ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018. Eka n'abazitaba iyo myiyamamazo bakazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha ego canke oya atawo bakomakoma nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.